ili ni icyo cy'a Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2019 kuri mikoro muri kumwe nanje Fiden Yongabo. Abanywanyi b'umugambwe SNL bariyamiriza ifungwa ry'abanywanyi bawo n'isenyurwa ry'ibiro byawo.
Ingore z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusambugwa zironononwa ibyo byakirigwa mbere banamushikora n'ingoro yarayituriwe mutumba wa Magamba komine y'ibihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro ryakeye.
Uyo ni Terence Manirambona avugira umugambwe SNL.
Muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye mbe uwo muntu yoba yarayisambuye ari kabaro yoba yakuyemo hari inyungu yoba yarakuyemo aha niho tuvuga yuko n'ukutamenya.
Uyo nawe ni Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi. Mari imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidele muri Afrika, urunani rw'abaharanira ubwigenge n'impinduka muri Sudani FCC mufunyafunyo y'icyongereza basaba leta y'icyo gihugu gutanga perezida Omar al-Bashir muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'Ilahe. Ugo runani ruserukira imirwi y'abasivile hamwe n'abaroberi nibo bagize uruhara mu ikomborwa rya Bashir ku butegetsi mu kwezi kwa kane mu myaka y'2009 n'2010. CPI yari yarungikiye imitaha ibiri yo gufata Bashir ku byaha yakoreye mu ntara ya Darfur, ariko gushika ubu akaba atararengutswa imbere y'iyo sentare. Ibihumbi by'abanyagihugu barahunze intambara mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare ba leta bari mu ruhigi rw'abarwanyi bo mu muhari ADF wamuka mu gihugu cya Uganda, nk'uko abari muri ako karere babyiboneye babivuga. Juli Gotabo wo muri Societe Civile muri Ituri avuga ko impunzi ziva mu bihu muri Beni muri Kivu y'uraruko zihungira mu ntara ya Ituri. Intara ya Beni na karere kabamwo ubwicanyi bwegekwa kubarwanyi ba ADF mu kiringo cy'imyaka 5. Ubwicanyi buheruka bwabaye ku munsi wa gatatu, aho abasivile 10 bishwe n'abo barwanyi nyene ku birometero 60 mu buraruko bw'intara ya Beni. Muri Afrika kandi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano umukuru w'intagondwa z'abayisilamu muri Mali kubwo kuba ari mu muhari w'iterabwoba witwa Jamaat Nusrat al-Islamu wal Muslimu, ishami rya Al-Qaida igishibije mu karere ka Sahel ka Afrika. Amadukufa awurongoye yinjiye muri uwo muhari mu 2017. Amerika ikaba yashize uwo muhari ku rutonde rw'abakora iterabwoba mu 2018. Kuvuga ishingwa, uwo muhari ukaba wagavye ibitero ku basirikare ba Mali n'Ubufaransa hamwe no ku nteko za ONU zibungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu cya Mali. Abantu batatu nabo bapfuye, abandi 20 barakomereka inyuma ya nyamugigima yagaragaye mu buraruko bushira uburengero bwa Irani kuri wa gatanu mu gatondo mu gaturuturu, nk'uko byashikirijwe na televiziyo y'ico gihugu. Abajejwe kugendereza imitigito y'isi muri Irani bavuga ko iyo nyamugigima yari ku rugero rwa magnitude 5.9 kandi itari iteye ubwoba cyane. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yagiriza Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kudashyira mu ngiro ikurwa ry'abarwanyi b'abakurde ku rubibe na Turukiya. Erdogan yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku wa kane i Budapest ku murwa mukuru wa Hungary, kandi aragabisha ko ashobora kongera gutanguza ibindi bitero bya gisirikare mu gihugu cya Siriya. Erdogan yasinye amasezerano abiri mu kwezi kw'icumi na Perezida Vladimir Putin w'Urusiya hamwe n'icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence. Bumvikana ko abarwanyi b'abakurde bakurwa mu karere k'ibirometero 30 ku rubibe na Turukiya. Turukiya nayo yaciye yemera guhagarika ibitero muri Siriya ku bakurde, ibitero byatumye abantu barenga ibihumbi jana bahunga ingo zabo. Ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ni byarashyigikiye ku bwinshi ikurwaho ry'ibihano by'ubutunzi n'ubudandaji bimaze imyaka 60 Amerika yarafatiye Cuba. ONI yemeje jo kuwa kane ku ibyo bihano ari byo bizingamitse iterambere ry'ubutunzi n'imibano muri Cuba. Mu myaka 2008 heze ONI yamye buri mwaka itora kandi yemeza ku ibyo bihano byashizweho mu 1962 bikwiye kuvanwaho, ariko Kongere ya Amerika niyo yonyine ifise ububasha bwo kubihagarika gushika ubu bikaba bitaravanywaho. Perezida wa Chili Sebastiano Pinera ejo kwa kane yatangaje ingingo ruhasha zigamije gukomeza umutekano mu gihe imyerekano yamiriza leta yiwe imaze indwi zitatu kandi imaze guhitana ubuzima bw'abantu 20. Aya mategeko agamije guhagarika imyerekano n'ubusuma, abuza kandi kuzibira amabarabara kandi akorohereza igipolisi gukingira abanyagihugu mu mutekano. Pinera akaba yaranse gutanga imihoho kubu tegetsi. Naho muri Burkina Faso, umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu ejo kuwa kane yavuze ko igihugu kigandaye n'inyuma yaho abantu bitwaje ibirwanisho bategeye umutego imodokari zikurikirana hafi y'umurima w'inzahabu w'isosiyete yo mu gihugu cya Canada bakica abantu 37.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru y'umukarere k'ibiyaga binini tuyahere ku yereka i Burundi. Abanywanyi b'umugambwe SNL biyamiriza ifungwa agasakisaki co kimwe n'ukonona ingoro z'uwo mugambwe. Irimo itangazo uwo mugambwe washize habona ejo ku munsi wa kane. Terence Manirambona avugira umugambwe SNL agasaba ko abapfunzwe bazira ivyimviro vya politike borekugwa. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi tubishikizwa n'umumenyesha makuru wacu ari mu Rwanda Desire Hatungimana.
Ariko arashikiriza itangazo ry'umugambwe SNL Terence Manirambona yashikirije abarundi n'amakungu ibihanzwe mu mugambwe muri kino gihe. Nuko ariko haraba amaremenhanya akomeye akogwa n'umugambwe uri ku butegetsi n'abasoma mbike bawo afise intumbero yo kuremeka intebe ishushe indongozi z'umugambwe SNL ko zifise umugambi wo guhungabanya umutekano. Ivyo bakabicisha mu kwigana ibimenyetso vy'uwo mugambwe nk'uko uwuvugira bishikiriza.
Imihora yo gutumandumana ko amakuru mu buhinga ngurukana bumenyi y'ibinyoma yitwa YouTube na Twitter yiyitirira izina ry'umukuru w'umugambwe n'ibimenyetso vy'umugambwe bitangaza amakuru aturira mu ntumbero yo kuyobya intumbero izwi y'umugambwe. Muyo tumaze kumenya ni nk'umuhora witwa Sene Nyankamugayo be n'imihora ya Twitter n'iyindi bita Facebook muri rusange. Duce dufata kano kajyo ko kumenyesha icese ko imbuga ngurukana bumenyi umugambwe CNL ukoresha gushika ubu ari YouTube, Congrès National pour la Liberté na Twitter CNL Burundi.
Uwo mugambwe urongowe n'umushingamateka Gatongwasa asanzwe ari n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umenyesha muri iryo tangazo ko abanywanyi bawo bafatwa agasakisaki. Terence Manirambona anavuga ibiharuro by'abafatwa muri ino minsi n'intara baturukamwo.
Umugambwe CNL n'abanywanyi bawo barakorerwa ubwoko bwose bw'ihohoterwa, amaremena ya teyisoni, iterabwoba, gukubagurwa ku mubiri no mu majambo, gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko. Muri make ni nk'uruhigi ruriko rukorerwa abanywanyi. Umugambwe CNL urakurikirana n'umubabaro mwinshi ibikorwa by'amaremenanya yo ku rwego rwo hejuru byibonekeza mu mihingo imyimwe y'igihugu aho itotezwa yerekeje ku ndongozi no ku banywanyi b'umugambwe bigeze ku rugero rudasanzwe. Ubu rero twotanga inkinamico yo kugerageza kwica urongoye zone ya Muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura byatumye hafatwa honge hafungwa ata amategeko akurikijwe abantu barenga 20 babanywanyi b'umugambwe SNL. Umugambwe SNL uribaza ingene abantu barenga 20 bo ku mitumba itandukanye boje inama yo kwica umuntu mu gihugu cyose. Umugambwe SNL uharura abanywanyi barenga 200 bapfungiwe ibya nino mu gihugu bakaba batanaburanishwa kubera imvo za politiki. Intara zibabaye gusumba izindi ni Bujumbura hafunzwe abarenga 100, intara ya Ngozi, Kirundo, Gitega, Karusi, Rumonge, Kayanza, Chibitoke, Muyinga, Leka, tutagarukizanga.
Ibikogwa vyo kutihanganiranira bibandanya mu gihe umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu aremesha buri kwezi inama y'abanyamigambwe. Iyo nama niyo kugarukana icuka ciza mu gihugu mu ntumbero yo kwitegurira amatora tekanye yo mwaka 2020 ibiri kure nk'ukwezi. Bishikizwa na Transmani Nambona avuga ko n'ubu ingoro z'umugambwe CNL zigomba zisambugwa.
Ingoro z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusambugwa, izindi zirononwa, izindi zaturigwa. Mbere bamenyesha ko ingoro yarayituriwe mutumba wa Magamba kumine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro rya kera. Mu ntara ya Bujumbura inzu y'urongoye umugambwe CNL muri kumine Nyabiraba yarasambuwe mu ijoro rya 2021 bitugutu mu mwaka w'2019. Umugambwe CNL urabona ko ukutisunga amategeko kubategetse mu ntwaro kubijanye no gushinga ingoro z'umugambwe be no kubahiriza uburenganzira bwo gukora amanama zigaragaza cyane.
No mu Gwiseni uriyamiriza abatumva kamo gategwa n'abategetsi batandukanye ku banyamigambwe batarabanagiza mu kiganiro ko bamenyesha makuru cyo kwirimbura aho ibikorwa byo gutegura amatora bigeze. Petero Claveri Kazise arongoye umugujije w'amatora ku rwego rw'igihugu agasaba indongozi zitandukanye kwamiza ko bahanura.
Muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye, mbe uwo muntu yoba yarayisambuye ari kabano yoba yakuyemo, hari inyungu yoba yarakuyemo. Aha niho tuvuga yuko nukutamenya kuko umuntu yomenya yuko atakamaro karimo akamenya yuko ahubwo yifashe nk'igikoko kandi yari umuntu, twibaza yuko atangorane abantu boca bigenza neza. Kira noneho bamaze kuvuga yuko amashyirahamwe n'amashengero yemeye kuzodufata mu mugongo kugira abandanye izo nyigisho. Twibaza yuko inyigisho nicyo kintu kiri imbere, kandi si uko umuntu yigishije kumbure habe babiri cyangwa batatu batavyumvise umuntu agacata ati vyanse oya, ahubwo acabandanya acabona yuko agifise n'abandi batarashika ku rugero agomba kubashikana ko mu nyifato no mu vyumviro.
Umugambwe CNL mu itangazo washize habona kuri no wa kane ugasaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hafi bibera mu gihugu muri kino kiyingo igihugu kigana mu matora mwaka 2020.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda sentare nkuru ishami rya Rusize ryo ku munsi wa kane yarasubiye kubandanya urubanza rw'abari abayobozi b'impunzi z'abanyekongo mu ikambi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Ababuranishwa bagirizwa ibyaha birimwo kugira imyiyerekano mu buryo butemewe n'amategeko, barahakana ibyaha byose bagasaba kugirwa abere. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagire ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abumvaga urubanza byagaragaraga ko abenshi bari impunzi biganjemo abana, hari n'abakurikira yeburanisha mu miryango n'amadirishya byari bizengurutswe n'abacungagereza bafite imbunda. Madame Clemence Mukeshimana wari vice perezida w'inkambi ya Kiziba ahakibuye Karongi niwe wakomeje kwiregura. Uyu burana atahagiye hari amasaha menshi yiburanisha, yireguye ku byaha byo gukwiza impuha zigamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ndetse n'icyaha cyo gukora imyigaragambyo itemewe. We na bagenzi be bayoboraga impunzi bafatwa nka nyirabayazana w'ibyabaye byose. Yabwiye urukiko ko we na bagenzi be bareganwa nta bubasha bari bafite bwo kwangisha rubanda ubutegetsi. Yongeye kuvuga ko ibyaha baregwa ari iby'abanyapolitiki baba bagamije gukuraho leta iriho, mu gihe bo nk'impunzi ngo batari muri uwo mugambi. Ibiganiro yagiranye n'amaradiyo mpuzamahanga BBC y'Abongereza n'Ijwi rya Amerika y'Abanyamerika byakuruye impaka mu rukiko. Uregwa aravuga ko ubushinjacyaha bubishingiraho bukabimuregesha ku byaha byose, nyamara ngo bwagombye gutandukanya ibimenyetso ibimenyetso bigize buri cyaha. Umushinjacyaha arafata ibyo biganiro nk'ibikubiyeho amagambo se bya leta kandi agambiriye kugahamagarira imyigaragambyo. Avuga ko hari n'ubundi butumwa bagiye bohereza hirya no hino ku isi batabaza bagaragaza ko leta y'u Rwanda bamereye nabi. Avuga ko ku maradiyo mpuzamahanga mukesha imana nabo bareganwa bumvikanye bavuga ko mu nkambi ya Kiziba nta mutekano warimo kandi ko bifuzaga gutuzwa mu gihugu cya gatatu. Ku mushinjacyaha mu Rwanda hari umutekano usesuye kuko abantu bagenda nijoro kandi ntihagire usabwa ibyangombwa. Uyu wari vice president w'inkambi ya Kiziba ngo yumvikanye kuri BBC na VOA avuga ko mu nkambi hinjijwemo abapolisi n'abasirikare bari bafite n'imodoka zitwara imirambo. Kumushinjacyaha akavuga ko ibyo nibindarega mukesha imana byari muha kuko bitigeze bibaho. Ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda avuga ko uregwa na bagenzi be bumvishaga impunzi ku buzima bubi bari babayemo bwaterwaga na leta y'u Rwanda. Aho ngo bahamagariye bagenzi babo b'impunzi kujya kwigaragambya bavuga ko aho kwicwa n'inzara bakicwa n'isasu. Yavuze ko impunzi zamanukanye niyo nkamaze zijya ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye HCR Karongi zifite intwaro gakondo. Mu cyumba cy'urukiko hahise hazamukira icyarimwe amajwi yo hasi agira ati ariko mana we Imana ikubabarire. N'imvugo yahise igaragarira umushinjacyaha ko impunzi zitemeranya nawe maze avuga ko byemejwe n'umutangabuhamya ushinja. Avuga ko yabwiye BBC na VOA ko amazi yarenze inkombe kuko ngo kenshi basabye gukemurirwa ibibazo ababishinzwe bakica amatwi. Umushinjacyaha avuga ko ibiribwa byari byaragabanutse ku mpunzi zose ku isi bitari umwihariko wa Kiziba. Yavuze ko ibyabaye byose biri ku mutwe w'abari abayobozi b'inkambi bityo ko bagomba kubiryozwa. Clemence Mukeshimana yasabye kuzasuzuma ibyaha burana hakazibandwa ku mwuka wari mu nkambi kuko ngo basabaga guhindurirwa imibereho. Yemera ko yavuganye na BBC na VOA ariko ko ibiganiro byahawe urukiko byateshejwe umwimerere. Gusa ntiyabashije kugaragariza urukiko ibyo byarongerewe cyangwa bigakurwa muri ibyo biganiro. Uregwa yibukije urukiko ko hari uburenganzira bagira nk'impunzi igihe batabayeho neza. Ibyo ni nko gusaba igihugu cya gatatu gusaba gusubira iwabo cyangwa guhindurirwa imibereho. Yashimangiye ko gukoresha uburenganzira bemererwa n'amategeko bitagize icyaha. Abanyamategeko bamwunganira nabo bavuga ko ibiganiro ubushinjacyaha buregesha bitari umwimerere. Bavuga ko ari ibimenyetso bise mu magambo yabo ubushinjacyaha bwatoraguye ku muyoboro wa YouTube buri wese ashobora kubishyiraho ku mpamvu ze. Basabye ko ubushinjacyaha bwakwandikira amaradiyo buvuga ko yatambukije ibyo biganiro maze bagahabwa umwimerere wabyo. Mukesha Imana yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ategeze akibazwaho mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Yavuze ko ibyo yavuze byose nta gihuha hakirimo uko byari ibintu byariho. Kuvuga ko amazi yari yarenze inkombe ngo nta bubasha yari afite bwo gusubiza impunzi nyuma kandi zari zafashe umugambi wo gutaha. Avuga kandi ko yararwaje umwana bikabije byo kutava aho ari byagezeho bimutera ikintu igaraturikarira mu rukiko. Yavuze ko mu myaka 22 yari amaze mu Rwanda bwari ubwa mbere abona abapolisi n'abasirikare bagose inkambi yabo mu buryo batari bazi nk'abayobozi. Yavuze ko inzego zagomba gukemura ibibazo zabikoze nabi. Aha ngo inzego z'umutekano zahawe amakuru atari yo ko hari insoresore z'impunzi zisaga 700 zageze muri Uganda kwifatanya na General Fonseca Yumba Nyamwasa mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Avuga ko biri mu byatumye inzego z'umutekano zibarasa. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyizo nsoresore ari abaregwa babizana mu rukiko. Abumvaga urubanza ku ruhande rw'impunzi bahise bazamura amarangamutima bagaragaza ko umushinjacyaha yivuguruza, maze urukiko rutegeka guhagarika amarangamutima babirengaho bamwe bagasohorwa mu cyumba cy'iburanisha. Abamwunganira nabo bavuga ko itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nubwo ari impunzi, bakibaza ku magambo aregwa ukuntu yabagize ibyaha. Basaba ko ubushinjacyaha bwagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko leta yasebejwe koko kubera ibikorwa biregwa impunzi. Ubushinjacyaha bwibaza igipimo abunganira uregwa bifuza cyagaragaza igisebo leta yahagiriye. Nabwo buribaza niba hari igisebo kirenze kwita abapolisi bahembwa na leta ko ari abicanyi kandi bica impunzi. Undi wireguye n'uwitwa Bakunzi Dusabimana we n'ubwunganizi bavuga ko ubushinjacyaha umurega bugenekereza, bagasaba ko urukiko rwamurenganura ku byaha byose. Mu bireguye kandi harimo umunyarwanda Bwana Isa Rurangwa, araregwa ko yifashishijwe mu gufata amajwi n'amashusho by'impunzi hagamijwe gukora filimi isebya igihugu. Uyu wemera ko yafashe video avuga ko yari yahawe akazi na Bwana Bakunzi agamije kubakorera filime no ku buzima bw'ubuhunzi, ariko ko nta kindi yaragamije. Avuga ko atigeze atekereza cyangwa agira umugambi wo gukora ibyaha bamurega kuko ngo ibyo abandi baharanira nk'umunyarwanda we ntacyo yaharaniraga. Yabwiye urukiko ko yageze mu nkambi ya Kiziba mu kwezi kwa gatatu 2018 mu gihe abandi ngo bigaragambyaga mu kwa kabiri. Imvano y'uru rubanza n'imyigaragambyo y'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda binubiraga ibiribwa bidahagije n'ibindi mu 2018. Imyigaragambyo yaviriyemo bamwe kwicwa barashwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusajwi rya Amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Utwara komite y'impunzi ziba mu bisagara ahamagarira impunzi kubahiza amategeko y'igihugu cyabahaye ubuhungiro. Ni mu gihe impunzi zirenga 300 zifungiwe mu mabohero atandukanye mu Rwanda. Ivyo biharuro bitangwa n'igisata kijejwe amategeko muri HCR.
Ibindi kuri inkuru twumvirize umugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Impunzi zifungiwe mu mabohero atandukanye zirimo abarundi n'abakongomani. Igisata gishinzwe amategeko muri HCR kivuga ko abenshi ari abarundi kanatsinda ni nabo benshi baba mu bisagara. Abarenga amajana atatu bafungiwe ibyaha bitandukanye bisanzwe bihanwa n'amategeko y'u Rwanda kandi no mu gufatwa ntibafatiwe hamwe. Mu byo bagirizwa harimo kunywa canke kudandaza ibiyeyuramutwe, gukubitana, ubusoma, kutubahiriza amategeko yo gutwara imodokari n'ibindi byaha bisanzwe. Hari n'abandi usanga bagirizwa gukoresha imvugo zitemewe mu mategeko y'u Rwanda nko kuvuga ubwoko bw'umuntu kanaka. Izo mvugo zikunze kumvikana zikoreshwa cyane cyane n'abarundi. Ico gisata kivuga ko abo bagirizwa ibyaha bitandukanye bahabwa abunganizi mu by'amategeko bakabafasha kuburana. Cemeza ko hari n'abandi benshi bamaze gufungurwa kuko barangije ibihano byabo canke bahawe ikigongwe. Hari n'abafatwa mu buryo butandukanye kuko batitwaje ibibaranga. Aba ni bamwe mu bigeze gufatwa mu nyuma bakarekugwa.
Naraje nshaka kaza ahantu mu giturage mba ndakora nkoze ndaguhura n'ikibazo n'undi mwana ndafungwa. Fungowe barambira ngo ningendane ngo cyo bampaye nafunguriweho ngo nta kibazo ngo nta muntu ushobora kumfata. Nuko nicyo nakomezanyije none cyararangiye. Narinje kugira ngo nanje bampe cyangombwa.
Iyo muragenda hano mu gihugu bakakunku kagiraho hari mikwabo bakakoza bya ngombwa wabaye ukafite bizaba ari byiza cyane kurucha. Bari bagiye bamfata kuko cyo nkora ibiraka ngo ikiyedi njya nzinduka bamfata ariko nayo mfite iya study bayibone bakavuga ati mushinga ntahi ati komereza ni byiza.
Nagira ikibazo cyangwa bakanyaka icyangombwa kugendana igipapuro hari gihe byangora.
Impunzi zisabwa na ntaryo n'inzego zitandukanye kubahiriza amategeko. Komite itwara impunzi ziba mu bisagara ihamagarira izo mpunzi kwitwararika maze zikubahiriza amategeko y'igihugu cabahaje indaro. Patrice Nadohoka atwara iyo komite yibutse impunzi cyane cyane kwama bitwaza ibibaranga igihe cyose. Komite y'impunzi irashima ko atawufatirwa ubusa igacira gace usabwe kwisiga ura kujyo bikora mu rufasoni.
Twubwira impunzi zitwumviriza yuko bukurikiza amategeko. Murabona mu mwibarabara abariho abajije umutekano birashika rero bakabaza icyangombwa kiranga umuntu. Ni kuvuga yuko kugira barabe yuko atabibazo teza by'umutekano. Iyo rero ufite icyangombwa uba wikingiwe wenyine. Rero nicyo gituma nahamagariye abantu bose cyane cyane impunzi kugenda n'ibyangombwa kuko ubu barabifise naho ubu ufise ijya bita proof cyangwa statut urashaka kuyifotora ukayitwara barayemera kuko aba ariko n'ifoto yawe n'ibikoranga. Rero amakara menshi ashika hanyuma cyane cyane abakiri bato bakabafata mu ibarabara batagira icyangombwa na kimwe bakabapfunga. Ayo makanga cyane ndayamenya biwabo bagatabaza umwana wacu bamufashe ngasanga ahanini babafata kubera bagenda mu ijoro canke ku mutaga ari hose atacangombwa babafise.
Kugira ngo impunzi zimenye amategeko abagenga ibyo bemerewe hamwe n'uburenganzira bwabo, ico gisata kijejwe amategeko cyahisemwo kuja kirigisha impunzi n'imiburiburi rimwe mu mezi atatu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyanya ibijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida w'igihugu cya Sudani y'Epfo Salva Kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe Riek Machar
baraye bagiriye ibiganiro mu gisagara cha Entebbe muri Uganda bigenewe gushiraho uburyo bwo gushira mu bikorwa amasezerano y'amahoro bateye ku gikumu. Inkuru idonido yateguwe n'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo hamwe n'ubatavuga rumwe rikanaba umukuru w'inyeshamba Bwana Riek Machar bemeranyije gusubika igikorwa cyo gushiraho leta y'ubufatanye yagomba gutangizwa ku itariki 12 z'uku kwezi, bakamara indi minsi 100 bagitegereje. Ibi byabereye mu nama hamagajwe na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni nk'umwe mu bahagarariye ibi biganiro by'amahoro ya Sudani y'Epfo. Aba bagabo bombi bitana ba mwana basinyanye amasezerano y'amahoro mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, ariko ayo masezerano ntabwo yigeze ashirwa mu bikorwa mu gihe gisaga umwaka. Leta y'ubufatanye yagombaga gushirwaho bitarenze itariki 12 z'uku kwezi zizaba kuwa kabiri w'icyumweru gitaha, ariko mu biganiro byashojwe mu ijoro ryakeye uno munsi bemeranyije ko hagomba kubanza gukemurwa ibibazo by'umutekano. Minisitiri wa Uganda w'ububanyi n'amahanga Sam Kutesa yasomye imyanzuro yavuye muri ibyo biganiro.
The meeting agreed to extend the pre-transitional period.
Ati inama yafashe umwanzuro yuko igihe kibanziriza ishyirwaho rya leta y'ubufatanye cyakwigizwa imbere kumara indi minsi 100 guhera n'itariki 12 z'uku kwezi, hamwe no gusuzuma ikizaba kimaze gukorwa nyuma y'iminsi 50, hanyuma hagatangwa raporo ku bakuru b'ibihugu. Muri iki gihe rero ibihugu bine byo mu muryango wa IGAD biri muri ibi biganiro bizaba birimo gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano wa Riek Machar. Abayobozi basabye ikoraniro mpuzamahanga gukomeza gushyigikira ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano yavuguruwe, kandi nabo bemera gukomeza bagenzura amahinduka muri Sudani y'Epfo. Ubwo yabonanaga n'intumwa z'akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye icuba mu kwezi gushize, umukuru w'inyeshamba Riek Machar yari yarasabye ko igihe kibanziriza ishingwa rya leta y'ubufatanye cyaba kigijwe imbere kwezi kose kugira ngo ibibazo by'umutekano we n'abantu be bitarashakirwa umuti bibanze gukemurwa. Ngo bitabaye ibyo, amasezerano yakongera kudindira nk'ayo bari barasinye mu 2016, hakongera kuvuka intambara mu gihugu. Icyemezo cyo kwigiza imbere iki gihe kumara indi minsi 100 mbere y'uko Riek Machar asubira i Juba akaba vice president muri leta y'ubufatanye cyakiriwe neza n'abo ku ruhande rwe, nubwo bamwe mu basesengura ibya politiki y'icyo gihugu icyo cyemezo bagiha amahirwe make, bavuga ko ibyanari gukorwa mu mwaka wose ushize amasezerano abaye bitakorwa mu gihe cy'iminsi 100 yonyine. Uretse Perezida Museveni wahamagaje inama nk'umwe mu bahagarariye ayo masezerano y'amahoro, inama yitabwemo na Perezida wa Leta y'inzibacyuho ya Sudani Abdel Fattah al-Burhan al-Rahman, intumwa idasanzwe ya Perezida wa Kenya muri Sudani y'Epfo Kalonzo Musyoka, kandi ibiganiro akaba byari byateguwe mu rwego rw'ibihugu bigize umuryango wa IGAD. Nibutse ko igihugu cya Sudani y'Epfo ubari igihugu cya 6 mu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba birimo Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda hamwe n'u Burundi. Kuva mu 2013 icyo gihugu cyadutsemo intambara ishingiye ku moko hejuru y'ubutumvikana hagati ya Perezida Salva Kiir n'uwo rumwungirije Riek Machar bava mu moko atandukanye. Imibare itangwa n'imiryango mpuzamahanga akabivuga ko abarenga 400,000 bamaze kwasiga ubuzima, abandi babarirwa mu mamiliyoni bagateshwa ibyabo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Njoti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimye kuba mwaduteza amatwi. Tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.